Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo hirya no hino ku isi muri aka kanya twumvirize Aloyce Bigirimana.
Urakoze Fidele, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Igisagara cha Parma kiri mu buraruko bwa Mozambique kuva ejo ku munsi wa mbere gisigaye atamunyagihugu kirangwamo. Inyuma yaho muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu utangarije ko wacigaruriye. Abarwanyi bashamikiye kuri ISIS batanguye ibyo bitero kuri ico gisagara ku munsi wa gatatu. Abantu baharurwa mu macumi barishwe nk'uko uwo muhari hamwe n'abategetsi babivuga, kandi igitigiri c'abataramenyekana ntibazwi irengero. Igisagara cha Palma kibamwo abantu 75,000 kiri mu ntara ya Cabo Delgado ku birometero 10 uva ahubatswe ikompanyi Total y'Abafaransa icukura umwuka wa gaze ifise agaciro kama miliyaridi y'amadolari. Muvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Dujarric yaraneguye ico gitero, kandi avuga ko ONU iriko irakorana hafi n'abategetsi kugira bafashe abanyagihugu bahungabanijwe naco. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken asaba ONU gutanga uburenganzira bwo guca imihora myinshi yinjira muri Siriya kugira bahe imfashanyo abanyagihugu bagereranywa n'imiliyoni 13,400,000 bakeneye gufashwa. Mu mezi 18 aheze ONU yatakaje 3 mu mihora 4 yacishamwo imfashanyo zinjira muri Siriya zivuye mu bihugu bibanyi kubera Burusiya n'Ubushinwa bushashe muri ako kanama, kandi bushigikiye Perezida Bashar al-Assad. Gucisha izo mfashanyo muri iyo mihora byaciye bihagarikwa. Perezida Assad asaba ko imfashanyo zose zikwiye gutangwa zivuye ku murwa mukuru Damas.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ikigo cyasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura indwara CDC cyerekanye ko inkingo zakozwe na sosiyete Pfizer BioNTech hamwe na Moderna zifise ubushobozi bunini bwo gukinga COVID-19. Icyo kigo cyerekana ko amahirwe yo kongera kwandura yagabanutse gushika ku bice 80% inyuma yo kwiteza urushinge rwa mbere, hamwe na 90% ku rushinge rwa kabiri. Umuyobozi wa CDC Rochelle Walensky yavuze ko ibikorwa byo gucandaga mu gihugu biriko bigenda neza. Ku munsi w'Imana Abanyamerika barenga 93,000,000 bari bamaze kuronswa urushinge rwa mbere rukinga COVID-19, kandi abarenga 51,000,000 baramaze kuronswa inshinge zose zibiri. Umushikiranganji wa Brazil ajejwe kwivuna abansi Fernando Azevedo e Silva yaratangaje ejo ku munsi wa mbere kwasezereye muri leta ya Perezida Jair Bolsonaro. Ahambije bagenzi we b'imigenderanire n'andi makungu hamwe n'uw'amagara y'abantu. Atangaje ko atanze imihoho inyuma y'amasaha w'imigenderanire Ernesto Araujo nawe atanze imihoho bitewe n'ibibazo biri muri leta byo kuronka incancu za COVID-19. Perezida Bolsonaro yamye atumvira impanuro z'abahinga kuri ico kiza ari muyabira, aho asa n'uwananiwe guhagarika ukwirakwira ry'umugera wa COVID-19 muri Brazil no kuronsa abanyagihugu 2,212,000 incancu zo kubakingira. Abajejwe umutekano muri Myanmar barishe abantu 3 ejo ku munsi wa mbere mu myerekano ikibandanya mu bisagara vyo muri ico gihugu inyuma y'impera y'indwi yaranzwemo ubwicanyi. Abavyiboneye babwiye ameshimakuru ko abantu 3 biciwe mu gisagara ca Yangon. Iyo myerekano yabaye ejo ku munsi wa mbere mu gihugu cose, harimo no mu ntara ya Sagaing, aho 2,000 vy'abari mu kigandaro bariko bibuka umuforoma w'imyaka 20 yarashwe ku munsi w'Imana ariko aravura umuntu yakomeretse.
Urakoze Aloyce ku makuru yo hirya no hino hejeje kudushikiriza. Amakuru mu biyaga binini mu Burundi, leta ibananya guhimiriza abantu bose kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda ikiza cya COVID-19. Mbega imirimo y'umwuga w'abarovyi yoba ivyorosha?
Ntako bimbona uko vyokunda, kuko usanga tuguma twegerana, kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye na usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenza wawe cyangwa akakwanduza.
Abo ni bamwe mu barovyi b'inyanzarake na mvugo mu ntara ya Makamba berekana impungenge zabo ku bijyanye no kwirindikiza cha COVID-19. Mu Rwanda, sentare nkuru ya Gasabo yemeje ko Yvonne Idamange abandanya gupfungwa by'agateganyo iminsi 30. Muri Tanzania, abashinzwe inzego z'abimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Nduta abagore n'abakobwa barenga 15 bataroka ikambi uku kwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho sentare nkuru ya Gasabo yemeje ko Yvonne Idamange abandanya gupfungwa by'agateganyo iminsi 30. Mu vyaha bitandatu Idamange yagirizwa harimwo ico guteza imidugararo mu banyagihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Asoma icyemezo cy'urukiko ku rubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Madame Yvonne Idamange ryamugwiza, impande zombi ziburana ntizari mu rukiko. Umucamanza yasoma iki cyemezo mu rukiko hari abanyamakuru n'undi buturage umwe gusa. Madame Idamange yakurikiranye isomwa ry'iki cyemezo ari kuri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali hifashishijwe ikoranabuhanga rya kure. Urukiko rwabanje kwibutsa ingingo ebyiri Idamange n'abamwunganira mu mategeko bashingiyeho bajuririra icyemezo cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo gifunga by'agateganyuregwa mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Bajuriye bavuga ko Idamange yafashwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka arasakwa afungwa binyuranije n'amategeko. Bavuga ko bambaye civili bageze kwa Idamange batagaragaje ibyangombwa bibaranga, bamwambika amapingo batangira gusaka saa 8 z'amanywa barangiza saa 8 z'ijoro n'amapuro zitangwa n'inzego zibishinzwe bagaragaje. Idamange akavuga ko abasore bagera mu 8 afata nk'amabandi binjiye iwe badakomanze, bamwe burira igipangu akavuyo gahita akavuka, kuko ngo abandi bantu bariwe batangiye kuvuza induru bakibona bagabweho ibitero. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo busobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi kubera ibyaha biremereye akurikiranyweho, zifite impapuro zizemerera kumufata ku ngufu ndetse no kumusaka. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasuzumye ubujurire bwe ruvuga ko muri dosiye harimo izo mpapuro, kandi ko bigaragara ko Idamange yazishyizeho imikono. Ni impapuro Idamange avuga ko yazisinyishijwe ku gahato mu gicuku. Umucamanza akavuga ko asanga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko, kuko uregwa yatangiye sako mu masaha yemewe igikorwa kirakomeza bitewe n'ibimenyetso byari bikenewe. Ku yindi ngingo baburanira Idamange na ubwe batemeranijweho n'umucamanza wa mbere ni impamvu zikomeye yashingiyeho hamufunga by'agateganyo. Umucamanza yasesenguye icyaha ku kindi nk'uko nabo bakiburanye kimwe ku kindi. Yavuze ko kuba bavuga ko Idamange mu magambo yavuze nta myigaragambyo yateje, bityo bagasanga atagombye kubifungirwa bihabanye cyane. Yavuze ko gukora icyaha n'ingaruka zacyo bidakwiye kwitiranywa, kandi ko kuba Idamange avuga ko nta myigaragambyo yabaye atagaragaza ko yakumiriwe ku bushake bwe. Naho nko ku cyaha cyo gukwiza impuha hifashishijwe ikoranabuhanga, umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko Idamange amagambo yose yemera ko ari we wayavugiye ku muyoboro wa YouTube, kandi ko nk'umunyarwanda amategeko amwemerera gutanga ibitekerezo bye. Aho urukiko rukibutsa ko koko amategeko y'u Rwanda ntabakumira gutanga ibitekerezo, ariko nanone ubitanga agomba kumenyaho uburenganzira bwe bugarukira. Icyo kimwe no ku bindi byaha byose urukiko ruvuga ko uruhande rwa Idamange rutigeze ruvuguruza impamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho hafata icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Nyuma yo gusesengura ingingo ku yindi, umucamanza ku rwego rwa kabiri yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo nta shingiro bufite. Yahise ategeka ko icyemezo cyo gufunga Idamange kidahindutse mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Amagambo y'umucamanza agira ati nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame yateye Idamange guhita yaka ijambo. Yavuze ko kuri we atumva uburyo urukiko ruvuga ko rwasomeye icyemezo mu ruhame kandi aburanira ku ikoranabuhanga. Urukiko rwamusobanuriye ko mu gihe cyose ruburanishiriza mu ruhame ntawe rushobora gukumirana, cyane ko rwabonaga abanyamakuru mu cyumba urubanza rwasomerwagamo. ibyo ariko ntibyamunyuze Damange yasabye urukiko ko nk'uko ibyo aregwa yabivugiye ahagaragara nawe urubanza rwe rwazajya ruburanishirizwa habona ku karubanda rukava ku kuburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga umucamanza yamusabye kuzandikira urukiko arugaragariza aho yifuza ko urubanza rwe rwazajya rubera bikazasuzumwa Madame Yvonne Damange iryamugwiza n'umubyeyi w'abana bane watangiye kumvikana cyane kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere ku murongo wa YouTube ahavugira amagambo ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo yatawe muri yombi umushinjacyaha bumurega guhamagarira rubanda mu buryo butaziguye kwigaragambiriza ubutegetsi buriho buramurega kandi buvuga ko ibyo yavuze byose nta shingiro bifite kuko ngo rubanda yitwaza ko yavugiraga nta wabimutumye ni mu gihe wavuga ko kubera ibibazo by'urusobe yabonaga byugarije rubanda byamuteye agahinda hitamo kubivugira ku muyoboro wa YouTube ibyo biri mu byo yita karengane gakabije rubanda rukorerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda aha wagira ubusajwe rya America ikigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya America riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi abarovyi b'inyanzarake na mvugo mu ntara ya Makamba bavuga ko bigoye kwirinda COVID amato yabo ni mato kubera izo mvu bakaba bategerezwa kwegerana inkuru ijwi rya Amerika yifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tubisomegwa na mugenzi wacu Zezira Yatungimana ari Kigali mu Rwanda
nkuko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi kumweha wa Nyanzarake komine Nyanzarake intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi barazi kwico kiza gikaze kandi cica kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nkuko babandanya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mweha nuko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika ayo nayo akaba cyafuye
n'ukuri imigirwa ijana na corona n'ukwikingira corona kuri no plage nk'abarovyi tubyitwamo neza kuko twanatomboye turagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire cyo kide bo badufasha ko chlor n'amazi mugabo amazi naho kibazo tufite ku mazi niko wata amazi meza ariho tuva Matanganyika Tanganyika nayo ifite ubucafu ego hamavu icyo abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyacu cyose bamaza gukaraba amazi arimo chlor
uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo y'igifaransa ryabaronkeje abaganga baba mahafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi
uko ndugwana ngaha daye twaragize ni ibakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS sandukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bamangaha misi yose nta munsi numwe bategera basika ngaha badufasha misi yose kumanuro aricho banyagihugu abarovye bibagiye bakababwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovye avuye mu mazi arakaraba haje gukaraba akamupima ubushuhe bamupima ubushuhe basa afite ubushuhe burenze onyene hashaza intervention rapide kimutwara babasanzwe bapimira corona na ebola eko
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanzarake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise ari cyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 baje gutera urusenga
ibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene
nandiho nibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafuka munwa ku munwa usanga bitatworohera turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba nahandi ho mugabo nako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye naho usanga nubundi ushobora kwanduza mugenza cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe.
Bamwe mu bakoresha babo barovye bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa ariko bakavuga ko bigoye kumurovye yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovye barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovye agasaba abakoresha b'abarovye gupimisha abarovye kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye nikiranda gate mu bakozi batarabimenya.
Raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metero ishoboka urumva ahiwacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barabapima yo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabindi ngingo bafashe bafata nuko amarero uri kanuye bya barovye byo biranagohe izi maske ziroye kwamazi ntizimeze kimwe zose harizo ca zikugora guhema.
Gaspar Nzisabira rongo ishiramwe rya barovye mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma maso mu bihe by'iki kiza bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Bakunzi ba radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Muri Tanzania abashinzwe inzego zabimukira batangaza ko mu ikambi y'impunzi z'abarundi yanduta abagore n'abakobwa barenga 15 batoroka ikambi ku kwezi gutashe bakaja mu bisagara kurondera uko babaho. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven.
Ibyo bibazo hanini bihambariye abari munsi y'imyaka 19 hamwe n'abataraheza amashure. Kubwiye mpamvu abarenga 15 baratoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania, cyane cyane bajya gukora akazi ko kurera abana. Ugize amahigwe arasohoka, ufashwe nawe agasubizwa mu nkambi. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bemeza yuko ubuzima bw'umwigeme mu nkambi butameze neza kubera bahura n'ibibazo byinshi. Akarorero gufatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya, guheba amashure no kutaronswa imfashanyo zikwiye.
Turahura n'ingorane zitandukanye, imfashanyo ntiziromwa bikwiye. Bamwe barafatwa ku nguvu, abandi bagaheba amashure y'ipanye n'ingorane babahuye nazo. Izo ni zo ngorane duhura nazo.
Fasha bumeze nabi nyine bukebuke nyine no kumuntu nyine agenda ahura n'ibibazo, ugasanga afashwe n'ikibazo cyo gufatwa ku nguvu. Hari igihe umwigeme nyine usanga yagiye nko guhiga nk'inkuru ugasanga yarahuye kibazo sa mufashe ku nguvu cyanke nyene mutabyumvikana ugasanga narako abamukoreye byafura mbi nyene n'icyo kibazo nyene dufite.
Duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye bigeme. Ibibazo byinshi duhura nabyo hari abafatwa ku nguvu bagahohoterwa, ndetse abandi bakagira nke bakagira ibibazo bitandukanye.
tandukanye by'ubukene kanaka nk'abigenye ko rataho kwikora katusanga bage mu nzira z'ubushirashi tugasanga baratwaye ndamvira tikeguriye ugasanga ibyo se ngorane zuhe n'umwana w'umwigeme
abanyeshuri bakwije imyaka yo kujya mu bihe byabo nabo bugarijwe no kutaronswa ibikoresho bo kwifashisha mu gihe baba bari mu bihe by'ubutinyanka ico kibazo kigatuma basiba kujya ku ishure abandi bagacira yo guheba amashuri
iyo tugiye mu butinyanka biratugora cyane bivanye n'ubwo tudafise ibikoresho kwiye cyo kwifashisha mu gihe tuba tugiye mu butinyanka
ibintu z'ibikoresho iyo ntibiboneka ntabyo twigira tubona bamwe baravuga yuko bazo bidufashisha mu gihe ntabyo twigira tubona kimwe baratwemeza yuko bazoza babiduha mu gihe ntabyo bigira baduhereza
abandi ibindi kandi bigeme duhura nacyo n'ubu bafise ubwo buryo bw'ukuntu babayeho kajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mayiga misha agenda mu bihe byiwe akabura nk'indobo zo gukoresha amasabune cyangwa amakotegi zo gukoresha cyangwa uwo mwanya ugahurira na tano ubukwembe afise mbere akabura n'ubukwembe yo kwikenyera nk'iyindi yambaye yononekaye rero twebwe abigeme icyo mbara umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye
kandi benshi harimo nk'abo usanga bakwiga imyaka kujya mu butinya ugasanga ibyangombwa ntitubironka kacusanga bamwe bariko barajya gukora ibyo tubatari bifuza kugira barume zijya bya bintu byo kwifashisha mu gihe haba ari mu butinyanka kubera abanyeshuri benshi baraya bakajya mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho kubera usanga nk'ababyeyi bataronka amahera yo kubibagurira cyangwa bemera kujya mu gisagara kugira bironke
iyo bagize ingorane bisaba yuko bitura ku kigo cy'abakenyezi kigizwe n'ishyirahamwe IRC ariko bemeza yuko atamfashanyo baronswa zikwiye ku bw'iyo mpamvu basaba amashyirahamwe kubitaho no kubaronsa ibikoresho bikwiye kugira ibyo bibazo bigabanuke
icyo twabasaba ni uko botuba hafi mu bihe tuba tugiye mu butinyanka bakadufashisha ibyo bikoresho ikindi twabasaba ni uko boza baratuba hafi mu ngorane nko mu guhohoterwa cyangwa mu kudufasha mu byo tuba dukeneye
nk'ubu ugiye mu bihe byawe urasaba ikotegisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba kubige baba bagize ingorane badafite icyo bifashisha
kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Juda America i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2021 mu gisagara cya Kinshasa kuri Hotel Beatrice hatangujwe ibiganiro vy'amahoro bihuza abaserukiramwe mu moko yo mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga amazi gihe mu ntambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo biganiro vy'iminsi 3 vyatangujwe ku mugaragaro n'umushikiranganje w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gilbert Kankonde. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavuganye na Ruvuzangoma 5AD, umwe mu ntumwa z'ubwoko bw'abanyamurenge muri ivyo biganiro. Yatanguye amubwira intumbero yavyo.
Urebye iyi faze bagezemo niyo ya nyuma irangizanya niyo proje yo guherekeza amahoro yatangijwe hashize igihe kirekire igeze kumva ibiganiro byagiye biba hirya no hino hagati mu bwoko bwonyine bugahura bukaganira byarabaye hano Kinshasa mu bwoko bwacu andi moko nayo akomereza ahandi bagenda babikora mu byiciro bitandukanye bararangiza noneho rero izo kayede sharje cyangwa ibyagiye biva muri abo bantu bose bagiye bahura ku buryo interne na kwita ijo bitaga ngo ni dialogue entre communautaire uko byagiye biba none birasa nibigeze kundunduro byo kuvuga ngo none bya biganiriro rero bigomba kubyara umusaruro cyangwa se tugomba gushaka icyo twabikuramo impamvu ubona leta ibirimo hamwe n'abafatanya bikorwa bayo babifitemo kubihagararira no kubiyobora kugira ngo barebe ko byagera ku cyo bifuza cyangwa se kuri bifuzaga
uyu ni umunsi wa mbere w'iki cyiciro cy'ibiganiriro mutangiye umunsi wari wifashe
umunsi wari umeze neza ibiganiro byatangijwe nk'uko bisanzwe na inzego za leta minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yaherekejwe na mukuru wa sena noneho rero barabitangira barangije kubitangira bahereza rero batumiwe urubuga n'abari kubiyobora nyine moderasiyo uzi ko uwo bita shefu wa mezo sivile wa perezida wa repubulika ari we ubiyoboye ninge ntumwa ya perezida mbese perezida ntawuri hano Kinshasa noneho birakomeza niwe wakomeje moderasiyo arabiyobora rero afata kaye de sharje za buri bantu barazivuga none ejo rero bizaba izo gukomerezaho ariko uyu munsi ni nk'ibyo twakoze no kureba kaye de sharje za buri bwoko
ibyo biganiro byitabiriwe n'amoko angahe
n'amoko arindwi arindwi niyo yahamagawe
wabonye impande zitabiriye ibiganiro zizabasha kumvikana maze intego yabyo ikagerwaho
twebwe nk'ubwo kugubanya murenge cyangwa se naje ku giti cyanje ikintu cyose cyahuza abantu batekereza ku mahoro turabishyikira twebwe dufite icyizere ko nubwo itashoka irangira ijana ku ijana ngo bigere ko guhagarika burundu ariko byibura turi kwizera ko ntambwe yaterwa muri iki kiganiro kiri kubera hano ibiganiro biri kubera hano
watubwiye ubwoko bw'abanyamurenge abandi moko arimo n'ayahe
harimo abapurero abanyenzi barundi harimo ababembe harimo ababuyu n'abavira yose n'amoko yahuriye ahangaha
hanyuma mubifashijwemo n'inzego za guverinoma
yego n'inzego za leta n'ibihagari urebye ariko noneho hariho imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se igenga iyo bita ama organisation gouvernementale ama ONG niyo yabisponsoriza mbese yabifata sharje ariko biyobowe n'inzego za leta nizo zibiri imbere
utarebye by'umwihariko ku bwoko bw'abanyamurenge uhagarariye ku bwaho wumva ari iki cyakorwa kugira ngo intambara z'imitwe yitwaje ibirwanisho icike muri iyo misozi ya Fizi Uvira na Minembwe
ntabwo ari njye uhagarariye ubwoko nje nyine hano twatowe turi abantu bagera kuri batanu bahamagawe bava hirya no hino rero uko tubibona twebwe nk'abanyamurenge kugira ngo intambara ihagarare hariya ijambo rya mbere ni uko leta yafata inshingano zayo nk'uko bikwiriye kuko niyo ifite inshingano umutekano w'abantu n'ibintu niba rero amoko ashobora gusubiranamo leta irebera ikabona ibintu biri kugenda kuriya ntigire icyo ikora urumva ko nubwo iya none yahagarara n'ejo n'ubundi bwoko bwakongera bugahaguruka bugakora ibindi bibi ndahamya neza ko hariho inzangano hagati y'amoko hari abantu bumva batsemba abantu cyangwa babakura mu gihugu abo barahari pe ariko niba batanabyumva leta yabibumvisha ko bagomba kubana n'abandi turagerageza kubabwira ngo bareke abantu bose babane amahoro ariko kandi batumvise n'iyo mvugo yo gushakisha amahoro mu buryo bwumvikane leta ifite imbaraga n'umuhozo wo gukora icyo twita mu gifaransa kuwempoza amahoro biciye mu mbaraga za leta izo mbaraga za leta rero otorite ya leta ntayo turabona ifatika twebwe igaragaza imbaraga n'ubushake bwo kumara izi ntambara nta bushake twari twabona buhagije mu ruhande rwa leta rwose
mugana ruvuze ngoma mu gusoza mu byo muvuze muhaye ubutumwa leta noneho ayo moko yo ahora ashyamiranye mwabwira iki
aya moko icyo twayabwira ni uko mu by'ukuri nta bwoko buzirukana ubundi mu gihugu nibareke twese duture mu gihugu turabakongomani twese turabanyekongo twubahane tubana amahoro bareke ibintu byo kutugendaho
radio ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
radio ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika.